muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Turi kuwa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa 10 umwaka w'2017. Ikaze nanone ku radio yanyu. Tugiye gutangira ibiganiro by'iki gitondo n'amakuru ya karere k'ibiyaga bigari. Turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iranyomoza Human Rights Watch ivuga ko hari abantu bibye cyangwa bakekwagaho ubujura bishwe n'inzego z'umutekano cyangwa z'ubuyobozi bw'ibanze mu turere twa Rutsiro na Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Nyuma y'amezi agera kuri atatu isuzuma ibyasohotse muri raporo ya Human Rights Watch, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko mu 43 bavuzwe n'uyu muryango ko yasanze hari 9 bakiribo, hari abandi bimutse bakajya gutura ahandi mu tundi turere, ndetse n'uwo komisiyo yavuze ko yimukiye mu gihugu cya Uganda. Ikindi komisiyo yatangaje, hari abishwe n'indwara zisanzwe. Gusa komisiyo ikemeza ko hari abo yasanze barishwe, ariko igasobanura ko nubwo bishwe n'abasirikare ndetse n'abishwe n'abaturage, nta rwego rwa leta rwayo bategetse. Uyu ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu.
Amakuru komisiyo yabonye ni uko abantu barapfuye bari mu kibaya cya Cyanzarwe bambuka bava muri Kongo baza mu Rwanda mu masaha yakuze ya nijoro. Ikindi twamenye ni uko ahangaha hari hatanzwe amabwiriza kuva mu 2015 ko nta muntu ugomba kwambuka mupaka mu nzira zitemewe. Ahangaha icyo tuzakurikira ni ukumenya koko niba procedure ziteganywa n'amategeko zarubahirijwe, kuko gukoresha imbaraga zigira amategeko abigenga. Aha nicyo komisiyo izakomeza gukurikirana.
Ubwo yasohoraga raporo yayo, komisiyo yagaragaje ko hari abantu bavuzwe muri raporo ya Human Rights Watch bakiriho, ndetse bari baje mu kiganiro n'abanyamakuru. Umwe mu bo komisiyo yerekanye ni umugabo. Abagize komisiyo bavuze ko yitwa Alphonse Majyambere. Raporo ya Human Rights Watch yasobanuraga ko yishwe agiye kwiba. Majyambere yatangaje ko kugeza ubu atazi abantu bemeje ko yapfuye kandi akiriho. Undi werekanywe na komisiyo ni umugore w'umugabo nawe uvugwa muri raporo ko yishwe. Uwo mugabo yitwa Eliya Habimana. Umugore we yemeje ko umugabo we akiriho.
Nitwa Nikuze Tarasia. Aba narashinyuranye n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye abona amviza imujyana hanze ajya kwiga, ni umunyeshuri. Byarantunguye kumbwira ngo umugabo wanjye yarapfuye kandi ariho. Muri iyo minsi yaravuye mu rugo mu biruhuko. Ubwo njyewe nkabasaba mwatubariza iki kibazo cy'uburyo umuntu apfa ahagaze kandi ariho. Nisa twa turi kuvugana ambaza ahantu ndi n'uburyo naje hano, ndi kumusobanura yuko naje gusobanura urupfu rwe kandi ahagaze. Ari kumbwira tese napfuye gute kandi ndiho.
Itangazamakuru ryibajije ukuri kubivugwa na komisiyo, niba kuko abantu berekanywe ari nabo bavugwa muri raporo. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko raporo yayo atari ibanga, kuba ashaka kumenya ibyo bavuga yajya kureba mu baturage bakamusobanurira, cyangwa se akajya ku mushinga w'irangamuntu akareba ko ayo mazina ariyo koko. Raporo z'umuryango wa Human Rights Watch zakunzwe kunengwa n'abayobozi banyuranye b'u Rwanda, bavuga ko uyu muryango usohora ibintu biba bishaka guharabika igihugu gusa. Ese komisiyo ya leta yakuye ye ubwigenge bwo gusohora raporo itagize aho ibogamiye? Ni rero yagarutse ku bwigenge bwa komisiyo yabereye umuyobozi.
Dufite ubudahungabanywa, duhabwa n'itegeko. Nta mukomisiyo cyangwa umukozi wa komisiyo ushobora gukurikirana kubera amakuru yagiye gushaka cyangwa se akazi yakoze. Dufite ububasha bw'ubugenzacyaha. Ufite ikarita ushobora no kwareta umuntu ugakora ubugenzacyaha ukamujyana muri parike. N'ubu hari ibigo bimwe twakurikiranye, urwo rwego rwa nasiyo zindutwevari rwasanzwe twujuje ibisabwa.
Abandi bantu 10 Human Rights Watch yavuze ko bishwe, komisiyo yatangaje ko yasanze nta muntu uzi abo bantu, baba mu baturanyi babo cyangwa se abo bavuka. Abandi batandatu bavugwaga, komisiyo yemeje ko baguye mu mpanuka zinyuranye, harimo baguye mu Kivu. Mu gihe Human Rights Watch ivuga ko bishwe n'ingabo z'igihugu cyangwa se polisi. Iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu abantu yavuze ko raporo z'umuryango Human Rights Watch zirimo amakuru menshi atari ukuri ashingiye gusa ku mvugo y'umuntu umwe Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
nashaka mundu uri kuri gukunda mirongo
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha we buri munsi saa kumi
Mu Burundi abanyagihugu bo ku mutumba Gisara muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza basaba abategetsi kunagura umugambi w'amakoperative watangijwe n'umuganwa rwa Gasore umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze araduha iyi nkuru
Uko umwaka utashye ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi abanyagihugu ba komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bahurira ku mutumba wa Gisara aho kuri uyu mutumba hari ikibutso cyahahoze ikirimba cya rwa Gasore niho yarangurira amabanga yashinzwe n'umwami yo gutwara intara ya Butanyerera igizwe n'imitumba iri mu makomine ya Rango na Muhanga yo mu ntara ya Kayanza hamwe n'igice cya komine ya Mutaho iri mu ntara ya Gitega abagendanye na rwa Gasore kuri uyu mutumba basa n'abashengiye nka bose warasigaye mu bafatanyije urugamba rwa politiki na rwa Gasore kuri uyu mutumba ari nawe kenshi yabamenyesha makuru n'abarondezi bahora bikora ko mu matohoza ku buzima bwa rwa Gasore twamenyeshejwe ko aciye amezi ane yitabye Imana ariko hari abakurambere bake bake bamubonye n'aho batagendanye nawe uyu mutamo w'imyaka irenga 70 yari yaje mu birori byo kwibuka imyaka 56 iheze uwiguze ukwikukira ku Burundi agandaguwe aribuka imwe mu migambi wa Gasore yari afitiye igihugu
imigambi kwa Gasore yari yazanye ngaha mu Burundi kujyanye n'iterambere ari kurimi anyene ikawa nizo zari ziteweho iterambere niryo twari dufise ryari ukutera ikawa ukaba ukutera ikaratusi naho nyine zari bwagwire naho iterambere ry'ikaratusi ryari bwahabe ku mutumba haba nk'igipimo kimwe kimwe amakoperative yari yatanguye kuba yari nk'imwe imwe nk'uko mwese giteri imwe
uyu mutamakazi yavuga ko afite imyaka 75 avuga ko imigambi ya rwa Gasore yanigiwe mu mezi n'abamugandaguye ati umugambi w'amakoperative wari udufitiye akamaro kanini
mbega ntayo yari bwagire baciye bamukocora ibyo yari kwategura byose byaciye bita
yari amaze gutegura byari nk'ibiki
ivyo yari amaze gutegura byari ibyo gushinga independansi niyo amakomatipe bari bayashinze neza uko ibintu byose byagurirwaho byari bimeze neza
ayo makoperative none uno munsi aracyahari
oya baciye bayakura ntapfuye ahera
icyo basaba abari mu makambi ya rwa Gasore uno munsi ni ukunagura umugambi w'amakoperative
icyokorwa ni uko abajejwe ibintu by'intwaro b'iki gihe bogira ishaka cyo gukomeza aya makoperative bakazinagura kuko nk'abanyagihugu buba abenegihugu buba barifuza amakoperative amashyirahamwe mugabo bamwe bamwe bakabona ku mengo ntibitunganye neza
boba kutunagurira aya makoperative kuko yari adufitiye akamaro kanini ibintu byari ku makiro ntuze nto ntibyari bimeze nk'iby'abadandaza
Raymond Sindabizera aramutswa komine ya Muhanga avuga ko abagize intwaro bari ku kivi kugira bazigame iragi rwa Gasore yabasigiye
twahereye gusema tazantu n'umutekano kuko nico rero nabone yashyira imbere hanyuma turahemereza nabone gihugu baje mu mashyirahamwe no mu makoperative kugira bakore bari hamwe kugira bagurize umwimbu
Sindabizera avuga ko intambwe igezwe ko ishimishije mu migambi komine Muhanga ifite nuko ikibanza cyahahoze ikirimba cya rwa Gasore akirongoye intara ya Butanyerera cyoba ikibanza kiratiro kigenderwa n'ingenzi ku mutumba wa Gisara ahahoze umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu Asumita Kaboyi mu Rwanda na Jean Bosco Ndarubinze mu Burundi. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi.
Abaramu kijenchute wa kunzi, muteza matukigani uvira adiju gya Amerikari, Samira na Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, nungirandaba ikaze mukigani iwanyu mu ntara. Ikigani iwanyu mu ntara nkuko vyama kiremeshejwe na Joe Diane na Hazumi studio ya 18, zimwe zimwe mu ngingo ivyo nabateguri.
Umumizo hari ibigenderanire bibi y'Uburundi n'Ubirigi ariko kandi ibigenderanire nibaza kwizotindi kabagwiza kugira ngo umwimi buri buri Ubirigi bwugemeze nkuko bwabyemeye Kongo kujanye na Patrice Lumumba werekana uruhara rwatagwagize muri ubwo rupfu rwa Gasore.
Uyu ni umukuru mugambwe Uprona Abel Gashatsi usaba leta y'u Burundi kwicarana n'Ububirigi kugira ngo ukuri ku rupfu rw'umuganwa Louis Gwagasore rumenyekane. Babigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Imyaka 56 irarumanya umunsi ku yundi umuganwa Rudoviko Gwagasore yarondeye ntayo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi agandaguwe. Umugambwe w'abadasigana Uprona Gwagasore yakomokamo usaba leta y'u Burundi kwicarana n'Ububirigi kugira ngo ukuri ku rupfu rwiwe rumenyekane nk'uko vyabaye kuri Patrice Lumumba wo muri Congo. Ivyinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza i Bujumbura.
Mu itangazo umugambwe Uprona basohoye wemeza kuzobandanya ugenderera igihe umuganwa Louis Gwagasore. Umukuru wa mugambwe Gashatsi yibukije ko bimwe mu bigize ibyo ragi ari ukwihanganiranira mu budasabwa abantu no kubabariranira mu bigoye ubuzima bw'igihugu. Gashatsi yanahamagariye leta y'u Burundi gusaba Ububirigi kwerekana uruhara bwagize mu icwa rya Rwagasore kugira haboneke n'indishyi y'akababaro.
Umugambwe w'adasigana Uprona kuva kera na rindi wamye usaba ko umuco woboneka ku bijyanye n'urupfu rwa Gwagasore ndetse n'umuryango wiwe. N'ubu rero Gwagasore yari umunyagihugu mugabo adasanzwe, ni ukuvuga ko umuco utegereza gutangwa gukurikiranwa na leta y'u Burundi. Turasabye leta y'u Burundi ikora ibishoboka byose kugira ngo ubu nibyo hari ibigenderanire bibi y'u Burundi n'Ububirigi ariko kandi ibigenderanire nibaza kwizotindi kabagwiza kugira ngo umwimi buri buri Ububirigi bwugemeze nkuko bwabyemeye Kongo kujanye na Patrice Lumumba ko Gwagasore werekana uruhara rwatagwagize muri ubwo rupfu rwa Gwagasore. Uburundi, Abarundi, umuryango wa Gwagasore ndetse n'umugambo w'adasigana Uprona duheze duhozwe turonswe indishi y'akababaro ku bijanye n'iryo gandagurwa ry'uwo yiguze intahe yo kwikukira.
Mu kurindira iyo ndishi umugambo wa Rwagasore nyuma y'imyaka 56 yishwe wiciyemo ibice nabagije Gashatsi icyari karakora kugira ngo haboneke ubwiyunge.
Njyewe ndemeza uno munsi ko muri Uprona ata mashami ariyo. Umugambo w'adasigana Uprona ni umugambo uri ngaha. Aha turiko turagirira inama ni ku cyicaro gikuru cy'umugambo gusa harabonetse abadasigana barongoye Uprona mugabo batigeze batahura yuko urongora Uprona ugaheza ikiringo cyawe hama ugasubirirwa n'abandi. Icya kabiri harabonetse abahoze ari abadasigana mu matora y'2015 bataye umugambi baja kurondera inyungu mu kwifatanya n'abandi banyamugambi cyangwa abahanzi. Mu matora y'2015 baratowe ndetse muri bo harimo abashinga amateka ndetse muri bo harimo abari muri leta uko no vuga aho mvuga urunani amizero y'Abarundi. Mugabo biratangaje ingene abo bantu bagiye gutora amizero inyuma y'amatora baca bagaruka bagaca bigita ngo ni baporona b'imbere. Aha rero mvuga ko atamashama ariyo gusa harimo abantu baheze umugambwe cyanke bahenze abandi mu makomine abo nabo nizo turiko turagarukana muri wa mugambi twita gusubiza hamwe abadasigana.
Uko gusubiza hamwe ni nako mugambwe w'abadasigana Uprona usaba leta n'abayifasha bahagaritse imigenderanire.
Twebwe twarasabye leta ko yogerageza ikanagura imigenderanire myiza n'ibi bihugu cyane cyane ibihugu bya Buraya Ububiligi n'ibindi. Ni nkuko natwe dusaba ibyo bihugu ko nabyo byokumva ko Uburundi ari igihugu kikukiye ndetse ntayo yo kwikukira yaciye mu mugambi w'abadasigana ifaranga kugira iboneke ibyitunganywa by'igihugu ibyo bihugu byo kwirinda kuvyinjiramo nkuko n'Uburundi butinjira mu itunganywa ry'ubuzima bw'ibyo bihugu. Ariko kwimigenderanire myiza mu by'ubutunzi mu byo gufashanya yamyeho kuvanya kera iho nagugwa byoza bifasha cyane cyane abarundi n'abanyagihugu batobata dutakamo leta rero ko yokora ibishoboka byose kugira ngo barabe bakoresha ubwenge bafise barabe ingene imigenderanire myiza y'Uburundi n'ibyo bihugu tiyotera iji mbere
gashatsi yanagize cyavuga ku biganiro bihuza abarundi bihagarariwe na Mukapa
dutakamo muhuzi dutakamo leta y'Uburundi tutakamo abanyapolitike cyane cyane harimo abanyapolitike bari hanze y'igihugu ko twese twoshira umutima hamwe tukumva ko igihugu tugisangiye tukumva kandi ko inzira yamye ikiza Uburundi ari inzira y'ibiganiro amasezerano ya Arusha ari adushikanye ngaha yavuye mu biganiro igihe hose mu Burundi hari indane haba ibiganiro ndetse n'umuco w'abarundi no mu muryango iyo habaye ikibazo muricarana mukaganira ndabi gani wadu teta kwishi jikira kuhikomeza ndese tukanasaba ko uyu mwaka urangira ibi gani ilo wiliko wilaba ya mazibu tumbea inhumbero inzira yingene twobandanya cyane cyane twitegurira amatora y'2022.
Umugano wa Rwirwa Gasore yishwe ku itariki ya 13 kwezi kwa 10 mu 1961 Uburundi bucaburonka intahe yo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29. Rwagasore yari umuhungu w'umwami mwambutsa abangiricenge wa kane naho bamwe mu munda y'ingoma bagirijwe urupfu rwa Rwagasore n'umugiriki Jean Kajorjis yamurasha kavyiyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuramenyekana kubijanye narwo. Roger Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu mwaka uheze navuganye n'umwami kazi Estera Kamatari akaba ari mushikabo wa Rui Rwagasore ambwira tumwe mutwo yibuka kuri Rwagasore reka musore mutega amatwi ikiyago twari twagiranye.
Ndibuka yuko mu gitondo uwo munsi abantu batamvugisha ababikira ntibamvugisha bose balansha kure bakandaba nkumva yuko hari ikintu kiriho muganda ashobora kumva maze kubimenye yuko Rwagasore bamugandaguye ngo nagiye kwambara impuzu zirabura hanyuma umanura idarapo y'u Burundi gushika kamwe mu Gifaransa bavuga yuko idarapo riri en Berne
ritaduga ngo rishike hejuru nkuko vyahora
abanyagihugu abantu bose bari bababaye barira bo nari umwana ibintu vya politiki ntavyo narinzi mugabo yari umwana w'umwami abantu bose barashobora kugira ibyo yifuza byose mugara n'umuntu yubaha cyane hanyuma ndibuka mu gitondo avyutse yava muri chambre yashashe igitanda ciwe gisinzo fanta byebagi
ngo yaranavoma n'amazi
neza cyane erega nta kintu ushobora kwigisha abantu utabigize nawe n'umuntu yicisha bugufi cyane n'umuntu yakundana hamwe bamubajije bamuramukije agahagarara agatera inkuru bagatwenga abantu yarabumvira cyane cyane abantu bakuze murazi yuko ruguru batama iyo habaye umunsi mukuru canke haza umuntu akomeye baca baza n'amacumu yabo n'inkofero bakaza bakamuganiriza akabumvira akabahanuza navyiboneye.
Twobigarukiriza gato mu buzima bwa politiki igihugu kirimwo muri uno mwanya
yogaruka inkuru umunsi yogaruka n'ukuri hariho abantu bogira ingorane kuko yaranka akarenganyo yaranka abantu badakunda abandi yaranka abicanyi yaranka ibisumara n'abivuga muri disikuri iwe iyo independance yapfiriye umenga umunsi ntaco kimaze zaba na parti iwe iprona yagiyemo zibiri since usomye neza disikuri ya Rwagasore kuri independance yavuga yuko dukwiye kwigisha n'abantu bato bato bakaronka ikibanza mu gihugu ntihagire umuntu yikwegera ko ngo yatsinze kandi twatsinze twese yarafise ibintu avuga n'ukuri iteza imbere igihugu yaraduhaye inzira iyo nzira rero umenga ntituyikurikiza neza.
Umutekano ntifashe neza mikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania. Igipolisi cha Tanzania kimaze indwi yose kigira isaka ry'ibigwanisho ibirenga 40 birimo n'inkoho biramaze kuhafatirwa. Abantu batatu nabo bakaba baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi ko hashobora kuba ibitero, ariko igipolisi cababwiye ngo humura ntaco muzoba. Pierre Claver Niyonkuru akoreje ugi Amerika muri Tanzania aratubwira izinshi ku ino nkuru.
Isakwa ry'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga byatanguye kunduheze mu mpisho, niryo ryerekanye ko umutekano utifasha neza mikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania. Urongo yo kandi yirinze kugira byinshi abivuga ko, ariko yemeje ayo makuru avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kwafatirwa. Umwe mu barongo yabandi mu mazone ari mbere kuberetswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe nibazo bihakane, yabwije ujya Amerika ko mu byafashwe harimo inkoho.
Bakajya mu zone ya 20 bafata inkoho 14 kitewe bwaho abantu bakaza kugira inama mu zone ya 11 bagiye bakatanga bari mu nama bambe bafite n'inkoho 6 nabo barabafata. Ama guca kwa gatandatu nitwa byo kubaregera aregera abapolisi bakaza mu zone ya 13 bakabafata n'inkoho 14 ama rero nibyo baraye bafashe izindi 9 aya abantu n'ubwoba n'ubwoba ko bahava batega umwanya wari wose kuko inkoho zishika 40 ari mu kiringo rwimwe n'ikintu ziteye ubwoba. Yateye ubwoba nibo twari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi 50 biyongera ku bandi 60 bari bahari kugira barabe.
None izo nkoho zifatanwa abandi ni bande bikekwa ko bazifise?
Aya bafashe bashika 3 ubu rero barafunze. Nta byinshi tubizi ko urumva twarutse amatohoza y'igipolisi aseheje akadiho umuti akavuga ati abazifatanye naba cyangwa abazifatanye saba.
Kuri wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande y'iyo kambi ya Nduta hagati y'abantu bataramenyekana, hamwe n'igipolisi cya Tanzania. Impunzi ziba mu mazone ya 221 nizo zabyumvise cyane kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana. Iyi ni impunzi iba muri ico gice
bako harabari kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana. Amasase yavuze atari make kabisa, iraterwa abantu batari bake n'abari ku muntu bibigwe nk'ambi baguma mu zone 20 niho basa n'abahanuye mu kijiji kijiji bita ku buhasha ari mu ishyamba. Rero basabe bahanahana rero abantu bari ku byarabaye kabisa barabasana rwose kabisa. Icyo rero cyo 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 ubwo bari cyamenye abantu bari bo ngo bava kuri bara abantu bambaye gisizire mu babo bashiho bamanu ngo bigire mazone ya 20 bari bababonye. Ikiza kuvuga ngo bagute kandi twumva mufarahunze twumva bigwanisha kuma bivugiranye ngo diraswa umva n'ibintu bitazita bidahumuriza ku munsi mu nda hayaherere yasabye ubuhungiro
nkuko byemezwa n'abarongo yabandi aho mu mpunzi. Ubwo bani bwinshi bikeka ko ivyo bigwanisha bifatirwa indani bifitanye isano n'ubwo rwamugwa amasaso rwumvikanye inyuma y'ikambi.
Niko birakorane cyo nyine polisi yari kiriye ukamusa haravuze inkoho nyinshi hafi y'amasaha 2 n'inusu nyine bararasa cyane gusa cyane. Icyo twabonye gusa ni uko hariho abantu batatu bafashwe barabatwara ntituramenya rero icyakurikiye bagumye babatwara mu gasho Kibondo.
Byumvikana ko mu ikambi y'impunzi ya Nduta umutekano atari wose.
Nta bagabo 50 baryama mu kijiji nkeka cy'impuzijyana, nta 50 baryama usanga bose barabahagaze bizira turaterwa tugiriki abandi ugasanga nyine baramutugubigira amarondo hagati yabo kuko bavuga bati igipolisi cyashobora no kurengerwa.
Hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi bibaza ko hoba hatekanye. Abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu c'u Burundi bahunze bavamwo.
Twahunze inkoho kwicwa kandi twongere abarizo tubona twebwe tusaba yuko bodukura anya ku rubibe bagatuma batunguruza bakaraba handi bodushira. Bamwe ntibakirara mu nzu utimbishije agatima araryama mugabo ararahuniye gute aca yibaza ati kumbone baraza kunjererera mu nzu.
Igipolisi abarongo yo kambi hamwe n'amashami mpuzamakungu yitaye impunzi arabahumuriza ko botekana, ndetse amakuru twaronse ni uko igipolisi cyongereje ingufu indani hamwe no hanze iyo kambi ya Nduta. ibyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zibyishakiye yarigeze hagati iyo kambi ya Nduta irimo abarundi barenga 125. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, niyo nkuru inkuru yawe bashobora gusura kwiyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya n'ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bija bije, bila nuga nuga kwa libs,
kani bihu,
goni bihu, kani la jiko me,
muda kupie kwa taribs,
nizo,
nizo,
kasi, edu pingi, utangi,
mupinga mupingi, onvi zizwi ya Amerika, inaweza kuzikuhua, ikiwa hinguru imfaho.
Imyaka hafi itatu irarumanye abagize umunani gw'amashamwe yo mu nzu n'abari mu ishamwe ry'abakoresha batanguye gutanga ikarata ndangakazi y'umwidondoro ku bakozi bo mu nzu, mbega ko iyo karata igugwa menshi gusumba ay'abakozi bahembwa nta mahinyu amafaranga atanga ku kwezi ajahe. Utwo ni tumwe mu tubazo abatari bake bibaza, ababitunganije bo yamara bavuga ko atagafindo karimwo, ahubwo nyabuna baranagabisha ko atawuzobacika taronse iyo karata. Iyo nkuru rero irikira nugwanugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi iri mu tubazo twinshi cyane. Umenyesha makuru wacu Diane Ndonsi yaiducukumburiye, reka twumve donido.
Inkuru yuko hariko haratangwa amakarata ndangakazi ku bakozi bo mu nzu ni yukuri, kandi ko vyongeye iyo karata igugwa amafaranga hafi 8,000 yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi, navyo ne nivyo kuko mu byukuri igugwa amafaranga 7,300. Icyo mu runani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babeshuza nuko iyo karata itagugwa buri mwaka, ariko ko mu gihe iheze nyeneyo agenda bakamukorera iyindi atarinze gusubira gutanga amafaranga. Rishari Manirakiza aserukira iryo shyirahamwe aratubwira akamaro k'iyo karata.
Iyo karata ikaba ari karata ndangakazi iranga umukozi wo mu nzu icakora ahagikorera ingene ikurikiranya kwimuka ahakora n'igihe yagiye hashikiye. Nukubwa rero iyo karata ni karata ndangakazi, nagomba ntanga umuco ku bantu bamwe bamwe bagenda bavuga yuko iyo bari karata y'ubunwanyi cyangwa kwinjiza abantu mu ishyirahamwe, so kwinjiza abantu mu ishyirahamwe namba kuko urumva itangwa n'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu yifadikanije n'ishyirahamwe ry'abakoresha. Mu ntumbero kugira ngo umukoresha ashakire umukozi gusa akira aba kuyo karata acabona aho yahora akora igihe yahashikiye naho yikurikanije gukora, bifite akamaro kanini cyane kuko na cyane cyane n'umugambi wo kugwanya urujya n'uruza rw'abantu biyereza mu makaratiye agize ibisagara batagira aho babarizwa n'icyo bahakora kora atawukizi.
Uyaserukira urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha aravuga kandi akamaro k'intererano y'amafaranga 500 umukozi wese afite iyo karata abwirizwa gutanga buri kwezi.
Iyi nzu mwayitembereye cyangwa murayitembera yose muyirabe murabona ko ari inzu nini cyane irimo ibitanda byiza byiza irimo amamatera murabona ko ari inzu y'amakaro. Ni ukuvuga mu iyo ntumbero nyine yo kugwanya urujya n'uruza rw'abantu biyereza mu gisagara batagira aho babarizwa, twari tuvuga tuti uwo muntu w'umukozi wo mu nzu, umukozi wo mu nzu nawe ni ufite iyo karata, akazi gaheze ntaje kuyerera mu ibarabara agora abajejwe ntabona abajejwe umutekano bigatuma atamenya umusuma cyangwa undi mugenzi we nabi cyangwa akazi kaheze, tukavuga tuti nasha tumbira ngaha ku kigo ace yijyamiraho afungurirwe hamahabwe inyigisho zo kumuhindura ku byatumye akazi kiwe gahera azosubire ku kazi ashobora kubana neza n'umukoresha wiwe. Aha turafite logistiyeri yakoreshejwe ku mahera menshi cyane, izo bigiye kubikamo imyitondoro yabo niyo basanzwe bava, ibyo byose n'amafaranga dukoresha. Rero ayo mahera 500 nta mukozi w'umuntu avuga ngo aratanga 500 cyangwa umukoresha kubera inyungu bazigamo inge ayo 500.
Aha tukamenyesha ko iri shyirahamwe rivuga ko rifise umugambi w'uko abakozi bose bo mu nzu batobwirizwa kuba bafise ikarata ndangakazi. Nkuko bisanzwe turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi ku bijanye n'itangwa ry'iri karata hamwe n'amafaranga y'intererano. Duhere kuri uyu avuga ati ariko ivyo bintu ni nabi kabisa, mureke ibintu by'amakarata abaranga, zakabaye amakarata yo kwivuriza ko yabo, ivyo sinumva akunguko birimo. Uyu nawe ati muyaze nabo urumva ko nabone batabitahura ndetse ko atani inyungu babibonamwo. Dusome n'uyu avuga ati ahubwo nibara ukora akazi ko mu nzu ugahembwa 2,250 uva ingozi ufise umuryango, ivyo bintu ntibyorohereza abakozi na gato ko hariho abakorera menshi ariko iryo kori bataritanga. Hari n'uyu yanditse avuga ati uwo mugambi ni mwiza cyane ariko reka umuntu arimbura ututubazo, mbega ayo mafaranga basaba ku kwezi boya hande azokora iki, Mbega twomenya gute ayo umuntu ahembwa ku kwezi? Ibujumbura Diane Donse ijwi rya Amerika.
Makoze kutwumviriza Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tuti weekend nziza.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Abakomeje kudutega amatwi mu masogonda make murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu guhera saa 12.